mananya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri studio ya 18 muri kumwe na Joy Diane na Hazindongo ibiganiro byo no mwanya ikaze mwese ncuti bakunze.
Umva nta mwisanzuro dufise nta migenderanire twe dufise hagati ya twege twari muri Congo
twa rero ntidushobora gutembera nta mutekano tuvuga ati turafise yuko bova ngaha ngo utemberere akundi mugenzi muri babiri ntibikunda.
Abo ni bamwe mu bayoboke b'umwigemeze biyangenda kumana bo muri komune Musonga t'intara ya Bubanza mu gihugu cy'u Burundi abavuga yuko kuvaho batahukiye amezi umunani ararumanye bamwe bavuye mu Rwanda abandi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo atamwisanzura afise mu kibano. Iyo nkuru co kimwe niyerekeye iby'urubanza rwa mu muryango gwanya kwigendera Asina Paul Rwigara mu gihugu cyo mu Rwanda ziri muzo tugaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu. Ariko munkundire mbanze ndabwire muri make kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemeza ko zizotsinda intambara yose n'igihugu cy'Ubushinwa ifatiye ku rudandazwa. Ibyo byatangajeje kwa Mungu na sekretari wa Leta Mike Pompeo ni mu gihe kuri no wa mbere ariho ayandi matagisi mashasha Leta ya Trump yongereje ku bidandazwa by'Ubushinwa byinjira muri Amerika atangura gushirwa mu ngiro. Pompeo yatangaje ko ivyo ari mu ntumbero yo kunaniza Ubushinwa bwitwara nk'igihugu gitunze ku isi kandi ngo ciba ubumenyi Amerika. Leta Trump isigura ko kongereza amatagisi ku bidandazwa by'Ubushinwa bizotuma ico gihugu gihindura ingendo kigakorana neza na Amerika. Amerika isigura ko yasavye Ubushinwa gukingira ubumenyi n'ubuhinga bwa Amerika harimwo kurekana n'ingeso yo kwiba ubuhinga bacishije mu vyuma ngurukana bumenyi. Mu ndwi iheze muribuka ko Amerika yari yafashe ingingo yo kuzotangisha amatagisi yangana miliyaridi 200 z'amadolari ku bidandazwa vyinjira bivuye mu Bushinwa ingingo itegekanijwe kuja mu ngiro kuri no wa mbere. Ishamwe mpuzamakungu ONU ibanki nkuru y'isi yose hamwe n'ishamwe mpuzamakungu ritabara imbabare Croix Rouge bariko barakorana n'amashirahamwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akomeye mu buhinga bwa none mu ntumbero yo gukinga ibiza by'inzara bishobora gutera ibice bimwe bimwe by'isi. Umukuru w'ibanki nkuru y'isi Jim Yong Kim ashikiriza ko kubona imiliyoni z'abantu bagwiriyemwo abana babangamiwe no gufungura nabi muri iki kinjana ca 21 ari ibitera soni kandi bibabaje. Urwo runani rw'amashirahamwe mpuzamakungu akomeye mu butunzi rugiye gushiraho uburyo bwo gukora amatohoza y'uturere tubangamiwe n'inzara kuruta utundi ku isi. Ishami mpuzamakungu ONU hamwe n'ibanki nkuru y'isi yose batangaza ko abantu bashika ku miliyoni 124 ku isi babangamiwe no kubura ibifungurwa ku munsi ku munsi. Umushikiranganji wa mbere w'Ubuhindi Narendra Modi ejo kwa Mungu yatangaje ko atanguje asiranse yo kuvuza abanyagihugu ku buntu. Yemera ko igice cyo muri aridi bakenye cyane wivuza ku buntu ni mu gihe mu mwaka uza hategekanijwe amatora muri ico gihugu. Modi havuga ko ari bo bantu ba mbere benshi ku isi bazovuzwa mu gihugu kimwe baruta mu bwinshi abavuzwa n'asiranse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Mexique bakoranijwe hamwe. Uwo mugambi ngo uzofasha ibice 40% by'umuri ya Ridi n'ibice 25% by'abanyagihugu baba mu gihugu cy'Ubuhindi. Radio mukunda ijwi rya Amerika isamina na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukanyumva muri mu Rwanda ku FM 104.3 mu Burundi ho turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 45, metero 31 na metero 41, ku mugoro wa turi kuri metero 19 na metero 22. Ahandi mushobora gukurikirana ijwi rya Amerika ni kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara.
Ni cyanyu.
Nongire ndabahikazi umucamanza mu rukiko rukuru mu Rwanda yegeje inyuma urubanza rwa muryango wa nyakwigendera Sinaporo Rwigara baregwa kugumura abanyagihugu ibindi kuno nkuru na mugenzi wacu mu gihugu cy'u Rwanda Eric Bagirubusa
byabaye ikinyuranyo ku mucamanza kuri inteko iburanisha ubwo yari yiteze gutangira kumva ubwiregure bw'abaregwa aravuga ko mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere yabonye amabaruwa yanditswe n'abaregwa basaba gufungurwa by'agateganyo bagakurikiranwa bari hanze ababunganira bahawe umwanya wo gusobanura ibikubiye mu busabe bw'abaregwa Maître Buhuru Pierre Celestin wunganira umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda umwari Diane Shimiyimana Rwigara yavuze ko n'ubusanzwe yari yashyizwe mu gifungo cy'agateganyo n'urukiko rukuru kubera impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha yavuze ko ubusabe bwo gufungurwa by'agateganyo bushingiye ku mategeko yisunze ingingo z'amategeko Maître Buhuru yavuze ko iyo urukiko rukikirijwe dosiye y'ufunzwe by'agateganyo ufunzwe ashobora gusaba urukiko rwaregewe agafungurwa by'agateganyo aho urubanza rwaba rugeze hose Ubusabe kwifungurwa ry'agateganyo ntibwasobanuye ingingo ku yindi. Maître Buhuru na mugenzi we Maître Gatera Gashabana bahise bazamura inzitizi ko mu gusuzuma ubusabe bw'abaregwa umwe mu bacamanza bagize inteko iburanisha mu rukiko rukuru yagombye kuvamo. Baravuga ko yigeze kugira uruhare mu byemezo byafunzwe by'agateganyo abaregwa mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Ni byemezo byaje gushimangirwa n'urukiko rukuru ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 11/2017. Maître Gashabana wunganira Madame Mukange Manyaderine Rwigara yabwiye umucamanza ko kubera inyungu z'ubutabera ari ngombwa ko bazamura inzitizi. Umucamanza akavuga ko inteko iburanisha yaje yiteze gusuzuma ubusabe bw'abaregwa aho gusuzuma ukwihanwa k'umucamanza. Abunganira abaregwa bagashimangira ko nubwo atarabyiteze bitabura kugibwaho impaka hashingiwe ku mategeko basabye ko yivana mu rubanza cyangwa bakamwihana umucamanza ukuri inteko iburanisha yabajije impamvu mu kuburana urubanza mu mezi bitaba ikibazo hakavuka ibibazo ku isuzumwa ry'ubusabe ribafungura by'agateganyo Maître Buhuru yasubije ko baba baregwa n'abanyamategeko ntacyo bapfa n'umucamanza ariko kubera imiterere y'amategeko bigomba gusuzumwa ubushinjacyaha buhagarariwe na Bwana Ndibwami Rugambwa na mugenzi we Faustin Mukunzi bwabwiye urukiko ko imikorere y'abanyamategeko bwayirimo ikibazo bwavuze ko ubusabe bw'abaregwa bwatanzwe ku wa gatanu w'icyumweru gishize saa 11 za nimugoroba amasaha y'akazi yarangiye hatangiye iminsi y'ikiruhuko bwikomye ubwunganizi ko butekerereza urukiko bwirengagije ko butatangiye ubusabe ku gihe umucamanza ukuri inteko iburanisha yahise atangaza ko atari ngombwa kwiherera kuko asanga nta tegeko ribuza umucamanza wasuzumye ifungwa ry'agateganyo ku rwego rwa mbere kuba yasuzuma iryo ku rwego rwa kabiri avuga ko inteko itahinduka Maître Gashabana yashimye umucamanza ku cyemezo yafashe ati mwanze gufata icyemezo kandi turabyubashye bisunze ingingo z'amategeko Maître Gashabana na Maître Buhuru bihanye umwe mu bacamanza wafashe icyemezo cya mbere kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo bahita banasaba ko iburanisha risubikwa n'umucamanza bunganizi birinze kuvuga mu mazina bavuga ko bazamugaragaza mu nyandiko mw'ibaruwa bazandikira urukiko ikigiye gukurikira abanyamategeko bagiye kwandikira perezida w'urukiko rukuru kuri ubu bwihane abusuzume bivuze ko uzabusuzuma ari uzashyiraho inteko nshya ari nayo izagena igihe urubanza ruzongera gusubukurirwa iburanisha rya none ryitabiriwe n'abavandimwe b'abaregwa abahoze ari abakozi b'uruganda rwitabirwa Sinaporo Rwigara itangazamakuru umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho Madame Ingabire Victoire Muhoza abakozi bazimwe muri ambasade za hano mu Rwanda abashinzwe umutekano n'abandi abaregwa bombi batawe muri yombi mu mpera z'ukwezi kwa 9/2017 umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho umwari Diane Shima Rwigara yihariye ku cyaha cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano gikomoka ku mikono yakusanyaga ubwo yashakaga guhatana na Perezida Paul Kagame mu matora y'umukuru w'igihugu ya 2017 nk'umukandida wigenga arahura na nyina umubyara Adeline Rwigara ku cyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda gikomoka ku biganiro yagiye atangazamakuru mu bihe bitandukanye mu gihe yashakaga kwiyamamariza gutegeka u Rwanda ibyaha Adeline Rwigara aregwa nawe bishingiye ku biganiro yagiye agirana n'abavandimwe be baba hanze y'igihugu ibiganiro byaberaga ku matelefoni bamwe muri bo barimo Madame Mugenzi Tabita Gwiza murumuna wa Adeline Rwigara uba muri Canada bari muri iki kirego ariko bazaburanishwa nk'abadahari Adeline Rwigara yihariye ku cyaha cy'ivangura no gukurura amacakubiri ibyaha byose abaregwa bombi barabihakana bakavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki mu iburanisha riheruka ubushinjacyaha bwari bwarangije gusobanura ibirego byabwo kuri ibi byaha Sinaporo Rwigara wari umunyemari ukomeye yapfuye mu ntangiriro za 2015 ku mpamvu zitaravugwaho rumwe ubutegetsi buvuga ko yazize urw'impanuka umuryango ukavuga ko yishwe n'ubutegetsi akabagira ubusabe bw'Amerika I Kigali
Eric arakenuye tugira mu gihugu cy'u Rwanda barimye b'umuceri wo mu kibaya cha Bugarama ni mu burengerazuba bw'ico gihugu bagiriza inganda ziutunganya n'amakoperative kubicisha inzara kuko ngo uzibaha wo kujana mu ngo ari muke kandi ntunabonekere gihe cyo kimwe n'amafaranga y'umwimbu wabo zibagaburira atabonekera uko bikwiye ibindi kwino nkuru numenyesha makuru w'ijwi rya Amerika mu karere ko murengerazuba Temistocle Mutijima.
Ibyo ni bimwe mu bibazo abo baturage basanganije abategetsi bakuru muri Ministeri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ndetse n'Ubucuruzi n'Inganda kuri uyu wa gatanu. Baravuga ko umuceri bahabwa kuri buri seasoni, ni ukuvuga rimwe mu mezi atandatu, ubungana n'ibiro jana bidatonoye. Inganda za ubatonorera zikabagarura ibiro 66 nyuma yo kwishyura amafaranga asaga 400,000 y'iyo serivisi. Umuhinzi uhabwa iyo ngano y'umuceri nuhinga ibipande bibiri by'umurima bizwi nka broke. Uku gushingira ingano y'umuceri bacyura mu ngo ku buso bw'umurima bafite hadashingiwe ku ngano y'abagize imiryango yabo, abo bahinzi babifata nk'akarengane.
Ya 66 baguhaye uzarengera kurya ku muceri amezi atandatu arangiye, naho wa muceri rero baguhaye ujyanye na broke zawe wifitiye, nuvuga ngo ese mwanshyireho ibindi 200,000 byibuze mukampa 200,000 nkaba nagurisha iyo toni nk'ibiro 200,000 bijyana ngo nugire icyo uvuga turakunyaga umurima.
Nubwo iby'ingano y'umuceri wo kurya ishingira ku buso bw'umurima basaga n'abamaze kubyakira, kutawubonera ku gihe cy'iminsi itatu bumvikanye n'inganda cyo kimwe n'amafaranga y'umusaruro watwawe muri izo nganda batabona uko bikwiye, byo birabicisha inzara. Aba bavuga ko kuva mu kwezi kwa gatandatu basarura kugeza na n'ubu batarabona uwo muceri wo kurya ndetse bataranishyurwa amafaranga y'uwo musaruro wabo wajyanywe.
Ibyo bire batubona byinshi ariko niba tubabarira niba nacyari uwo munsi bangu muceri mubisi bawupime bazobere kuri bya biro nahurishije ariko abanyage baburaye
ko dufashe muhinzi ahingira kurya kwihaza nyuma y'uko ahaze abona gusagurira isoko.
Umuhinzi none yarataruye nko mu kwezi kwa gatandatu umuceri we ukaba ukiri muri sitoke, nta kibazo na kimwe yakemuye, turagurwa n'inzara yaramwishe n'ukurya ntafite.
Abashinzwe inganda zitunganya umuceri aha mu kibaya cya Bugarama bemera ko habaye ikibazo mu mikorere y'izo nganda ndetse n'abaguzi b'umuceri ntibaboneke, ari nabyo byakerejwe ishyirwa mu ngiro ry'ayo masezerano bafitanye n'abahinzi. Icyakora Bwana Vincent Munyeshyaka uyobora Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda aha mu Rwanda yabasabye kubikemura mu maguru mashya kandi amakoperative agasubiramo ibigenderwaho kugira ngo umuhinzi ahabwe umuceri ataniwe.
Turagira ngo umukore ku buryo umuceri umuturage ugomba kubona awubonekaye ku musaruro wa mbere. Mwitegereza umusaruro wanyu muzaza mu mezi angahe ngo nibwo muzaha umuturage umuceri. Ariko nanone nagerageje gukurikirana uburyo mukoresha, nagira ngo nsabe bongere butekerezwe kuko mwambwiye ko uburyo mukoresha mugendera kuri hegitari cyangwa blok, kuki mutagendera no ku ngano y'umuryango? Ni ikintu gikomeye.
Atari naha muri Rusizi gusa, ikibazo cy'ubwigenge ku musaruro w'abahinzi babarizwa mu makoperative gikomeje kugaragara hirya no hino mu gihugu, cyane cyane ahinga umuceri n'ibindi bihingwa bitunganyirizwa mu nganda nk'ibigori. Aha abahinzi bagenerwa ibyo bacyura mu ngo iwabo, ibindi bikoherezwa mu nganda nazo zibitunganya zikabyohereza ku masoko. Utabikoze uko nawe agakangishwa kuzamburwa umurima kuko ubuhinzi nk'ubwo bukorerwa hanini mu bishanga leta yatije amakoperative. Ibi ariko birasa n'ibivuguruzanya na politiki ya leta ko umuhinzi agomba kubanza kwihaza mu biribwa mbere na mbere akabona gusagurira isoko. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Temistocle Mutijima arakenewe kuri ayo majwi mumva yadutororokanirije ku munsi wa gatanu w'indwi twaraye dusozereye.
Banywanyi bakunze Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe imirongo ya FM yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 27,325, 9,685, 9,815, n'11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 17,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640,000, 9,470, 1,073,630. nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Nabice ku masonga nkitangura abayoboke b'umwigemeze biyangenda ku mana muri commune Musigati ntara ya Bubanza mu Burundi bavuga ko atamwisanzuro bafise mu kibano ni nyuma ya mezi 8 batahutse bava mu gihugu cy'u Rwanda kuko banse gukurikiza amategeko yo muri ico gihugu menyesha makuru ijuru rya Amerika ibubanza Diane Ndonse atugire ku muriri wino nkuru
Mutumba wa Masare ho muri commune Musigati uzimbere mu mitumba yo mu ntara ifise abayoboke benshi baze biya baharugwa hafi amajanane inyuma yo guturatura mu bihugu nka Kongo n'u Rwanda kubwo kwemera kwabo kutabemerera gukurikiza amategeko amwamwe n'ubu bagarutse mu gihugu c'amavukiro bavuga ko atamwisanzuro bafise kukubaho kwabo aba ni bamwe muri bo
twege tushitsaha tukwibara twakiye kandi byaratunezeye ariko kimwe muri ibyo jewe sinshobora kuza gutembera nk'umugenzi twe dusanganywe bayibona nabi mbere bagatuma batubuza amahoro by'ukuri icyo kintu washakamo n'ukuri tutacagira imigenderanire umva ntitwoza turaguma hamwe uri umuhanu umwe mutatemberanira ngo umwe umumumenye uko ngi amezi umva nta mwisanzuro dufise nta migenderanire twe dufise hagati ya twege twari muri Kongo twe rero ntidushobora gutembera nta mutekano tuvuga ati turafise yuko wova ngaha ngo utemberere akundi mugenzi muri babiri ntibikunda twasaba rero ti ko mu tuvugira imbere ibyo bintu bigahagarara kuko twebwe twarubahirije amategeko yako musitanteri ya duhaye ariko tubona yuko atamahoro twigera turonka
ni mu gihe bavuga ko bamwe muri bo bamaze gufatwa bagafungwa ariko icegera cy'umukuru w'umutumba wa Masare Hakizimana Sikeri arabihakana agasigura ko babahora amakoraniro bagira bariko barasenga ayo intwaro yababujije
barababujije kugira amakoraniro yo mu mihana kandi na leta yaravyanse mugabo igisabisho cy'umuryango baracemerewe kugikora mugabo rero iyo biyivye bakagenda bakagira nk'abantu bakoraniye abantu bagaca bahashika bakavuga ati nimureke kugira ayo makoraniro bacavuga ngo bagiye kubafata
ariko rero Didier Ngabo umwe mu bayoboke bazebiya avuga ko babandanya basengera mu mihana iwabo kuko batemerewe kwinjira muri ekereziya ya Katolika biyonkoye ko
udusengera mu miryango yacu nkuko twabitegetswe n'abatwakiriye nka musitanteri n'abandi
hari ingorane mwagize zo kwakirwa mu masengero
twebwe nta ngorane twagize zo kwakirwa mu masengero mugabo icyatumye twebwe badusohora akadushyira hanze ntikirahera nicyo gituma dushaka gushoka twinjira mu isengero
mwari mwifuza ko mwosubirayo mugasengera
kwifuza ko twakwinjira mu isengero mu bisanzwe nk'igihe duha karibu tubashobora kwinjira mugabo nawe karibu urabona ko byari bimeze baratwirukanye mu isengero bamaze kutwatwirukanye mu isengero twarabigamburutse tubigamburutse rero turavamo turajebuka hakujya tujyabutse hakujya mu gihugu cya Congo aho tuviriyeyo n'ubundi cyatumye dusohogwa ntikirahera nayo mpamvu tutashimiye gushaka twinjira
indongozi za paruwasi Musigati zivuga ko iyo baramutse binjira mu isengero babandanya kwikumira aha tukibutsa ko abayoboke ba Zebiya bakomeza kwiyitirira ko bakiri muri ekereziya ya Katolika inayika basaba gusubira gukurikiza amategeko yayo patiri mukuru wa paruwasi Musigati George Ndagijimana avuga ko atanumwe arigera asubira kuja gusaba kwakigwa muri iyo paruwasi
mu bisanzwe ntibarekuriwe kwinjira mu isengero nimwe nkuko abepiskopi babishikirije abo bantu bari kuri kwinjira muri ekereziya Katolika kuko baragararije ariko haraho bishika kagatima muntu nyene ko kwipfuza gusenga kubera batakigira iyo bato mutwe bakinyombora ugasanga baje mu isengero rero usanga bicaye mu mbari iriya mu mfuruka ugasanga ntibariko barakurikirana igisabisho nk'abandi ba Kristo bakaguma bayogora mu isengero ari naho rero muri ekereziya Katolika bamwe babaje inama babwirizwa gukurikirana umutekano mu isengero nyine rutunganije batabemerera kwinjira baheza bakabashira hanze kuko ese babaje gusenga na babaje kugora abakristo bariko barasenga
umuhanuzi wa musitanteri wa komine Musigati ajeje ibibazo by'intwaro n'imibano Hakizimana Sirasi asaba ko babashira ingufu hamwe mu kubarosa inyigisho zo mu kibano
abo bayiruke bo kwazibiye bari bakwiye kubanza kuja nk'ahantu mu kigo bakabategura neza kugira ngo bijya bintu Zebiya yabateragiyemo ziya nyigisho yabateragiyemo z'ubugarariji babone yuko katakiye n'ikimuzi cyashobora kubashikana ko baheze rero basubire mu miryango yabo bazi cyo bagiye gukora by'ukuri ko gushikana uyu munsi nta kintu na kimwe bigeze bahindura mu byanye n'imibano nabo bahasanze ni kuvuga bagumye kuri yangendo na zangisho zo kwa Zebiya
twibutse ko abayoboke ba Zebiya ngenda kumana nyuma yaho ubutegetsi baburije gusengera ibusinde mu ntara ya Kayanza bahavuye bahungira mu gihugu cha Congo mu mwaka wa 2015 no muri ico gihugu bakaba batorohewe kuko bashika 37 bahatsize ubuzima mu gitero cabaye Kamanyola mu kwezi kwa gatatu kuyu mwaka ari nako guhungira mu gihugu cy'u Rwanda ariko nahone nibashobore kuhaba kuko batashoboye gukurikiza amategeko yaho mu ntara ya Bubanza Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Diane Ndonse yarakenewe tukiri mu Burundi nyine abavyeyi b'abana bahejeje amashuri yisumbuye baridogera ingingo y'ibiro bijeje gutanga ikibazo ko bibatoza amafaranga imbere y'uko baronswa urupapuro rwemeza ko bamenye kubona kandi izo mpapuro zitangirwa I Bujumbura ku mugwa mukuru w'u Burundi bavuga ko abana babo batanga amafaranga menshi yo kwiyunguruza bikavugwa n'abana baba hagati mu gihugu cy'u Burundi inkuru irambuye na mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanga
Ahani muri quartier Kigobe ya komine Ntahangwa mu gisagara cha Bujumbura kubiro bijeje gutanga ibibazo mu mashure abavyeyi n'abana babo bahejeje amashure yisumbuye baje gusaba impapuro zemeza ko bamenye kugira baronswe izo mapuro bategerezwa gutanga amafaranga 2000 by'amarundi uno muvyeyi ijwi rya Amerika ryahasanze nabitahura
kugira ngo bagusinyire ubanda uja kuriha 2000 muri OBE kugira ngo sohore yo atestaje ariko nitubona intombero iyo bere kugera kuko iyo atestasiyo yatezwe gusohoka kuko umwana aba yarabikoreye kugenda muri bere ukamara umunsi wose utonze hanyuma buke ugasubira uje gutonda aho ufite pose n'ubu n'isinyatire zaho ziragoye yafitiro
bamwe mu banyeshure nabo nibo bigenda batangishwa ivyo bihombo bibiri kuri urwo rupapuro ni mu gihe abasaba urupapuro rwemeza ko bamenye ikibazo cha leta yoyo ataringa igihumbi c'amarundi uyu numwe muri abo banyeshure yayaze n'ijwi rya Amerika
Zavakira nabi kubera abagize exita igihumbi twebwe ibihumbi bibiri si vyiza bari kutugira twese hamwe twari kuryoherwa igihe twari kurisha amafaranga bakatugira nka express
urongoye ivyo biro bijejwe ibibazo mu mashure avuga ko gutoza ayo mafaranga ibihumbi bibiri hisungwa itegeko ry'umushikiranganje Patrice Manengeri arongoye ivyo biro bijejwe ibibazo
ni ordonnance yasinywe n'umushikiranganje w'indero kandi birakwiye iyo ordonnance rero niyo tukwirikiza twebwe kugira dushobore kubaha ivyo bikaratasi bitandukanye nta mafaranga tubongerera ko kandi ayo mafaranga ntazanwa ngaha ariho muri leta ya muri Aubert
iyindi ngorane ishikirizwa n'abanyeshure bava mu ntara zo mu gihugu hagati kugira baze gusaba ugo rupapuro bategerezwa kurondera amafaranga yo kuyunguruza iyongera kuyo barutanga ko bavuga ko bishika bakanaruronswa inyuma y'iminsi 3 bagasaba kugo rupapuro ngo tangirwa mu gihugu hagati kuko rubatwara uburyo bwinshi umwitwara ariko barina usangiye n'uburongoye parseme ishirahamwe ihamagarira abarundi guhindura ingendo Faustin Ndikumana nabo nyine afisa makenga ku kiguzi cy'ugo rupapuro
ubwamire hoho ni ibintu bitangaje nyine twitwa yuko twatego turaja muco bita politique ya décentralisation mugabo ugasanga ivyangombwa inyungu nyagihugu gategeza kubironkamwo ntayibone amadep yararaho hagati mu gihugu amadec hari ijanye n'igiciro ciyo attestation ibihumbi bibiri twe twumva ari byinshi kuko nama mbona n'izindi mpapuro tuvuye nka zijya za zibakora mu gipolisi usanga ari igihumbi canke twumva nk'ibateza nyine ishobora guca ija ku bihumbi bibiri raba muri ubukene itike y'umwana ava hariya cyangwa ava hari Makamba ava mu cyango za Kamaro k'i Bujumbura Kararino gasubira kuduga azanye ngo natisasiyo ngo y'ihumbi bibiri
Patrice Manengeri arongoye ibiro bijejwe gutanga ibibazo mu mashure asanga hataragera kwitangwa ry'ugo rupapuro ribera mu gihugu hagati nk'uko abisigura
ingene ugwiza babitanga ni kugwiza n'abavyiba twanka yuko haba amafuite n'ico gusa icyo ni kimwe mugabo ikindi naco ni kubera tutarashiraho urutonde rwa nyuma rw'amanota turacari ko turaraba neza imbere yuko tubahama nimero y'amasertifika turabe neza yuko amanota yanditswe neza igihe rero ubihaye bari ya badesisi oye ntibiborohere ingene basanze umwana yararenganije ingene bamwongera ayo manota canke umwana yahawe amanota atari gwiwe ingene babihindura urumva bibwiriza gukorerwa ahantu hamwe niho bikorwa neza
impapuro ubu zitangirwa hamwe hamwe mu gihugu hagati ni impapuro z'inzira passeport da CPGL hamwe na rwa rupapuro rwemeza ko umuntu adakurikiranwa n'ubutungane Bujumbura Evariste Nzikobanyanga ijwi rya Amerika
inkuru imwe ivuga mu gisata cy'impunzi imbere yuko duhana gahindukira abanyagihugu b'abakongomani baba imurongwe ni muri sector ya Mutambara territoire ya Fizi intara ya Kivu ya Majepfo muri Congo bakora imirimo y'ukurima bari dogera zime mu mpunzi z'abarundi za mu ikambi ya Murongwe ko zibononera ibiterwa byabo reka mugenzi wacu muri Murongwe Vedaste Ngabo atubandaniriza ino nkuru
Abahinzi b'abakongomani bahinga mu mirimo itandukanye yegereye inkambi impunzi z'abarundi ziri mu Rongwe batangaza ko bafite ikibazo cy'ubujura bugenda bugaragara mu mirima yabo aho bashyira mu majwi zimwe mu mpunzi z'abarundi ziba mu nkambi mu Rongwe ko ziza zijya mu mirima yabo zigakura imyumbati no guca ibigori ndetse no gusoroma isombe ari nta ruhusha babiherewe Kiza Kashindi ni umuhinzi w'u Rongwe avuga ko iki kibazo cy'ubujura bwo mu mirima yabo y'ibigori n'imyumbati gishobora kuzabateranya n'impunzi z'abarundi kubera yuko ubu bujura bwadutse mu mirima yabo bafite ubwoba yuko buzatuma basonza Kiza agira ati
banayibaka banafika kaduma mashyamba bananza bakamenye imindi n'imindi bako nayiba
nakuwa barakwiba bagira mu mirima bagatangira kwiba nimba ari ibigori barabyiba naye imyumbati yo bayikura ifite amezi 5-6 nubwo twajyana nawe isa nakwere ku buryo bagenda batwiba mu mirima ibi bizazana ikibazo twari dushaka ko tubana ngizo nimba badusabye tubahe nimba baguze tubagurishirize ariko ibyo kutwiba turabyanze cyane Izi mpunzi ziba muri iyi nkambi y'umurongo cyane cyane zimaze amezi 8 zivuye mu nkambi z'agateganyo zasange kavimvira na mongemonge zemeza yuko ziza zijya mu mirimo y'abaturage b'abakongomani kubera yuko amadolari 11 bahabwa n'ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi PAM mu guhahisha arangira ukwezi kutararangira bigatuma bajya gushakira ibiribwa mu mirimo y'abaturage b'abakongomani nubwo biba bitemewe Angelique Abarugira ni impunzi yo mu nkambi y'umurongwe
icyo kibazo cyo kugenda kwiba ibintu by'abandi mirima ni kubera inzara nk'ubuje ni tanze kwa karoje ndo mu Taigangi no tubane Taigangi kubize dolari 11 bariko baravuga ngo baraduha baduha 111 ngo umunsi umwe soma mu bya bira bingahe by'umuceri ibira bingahe by'ibiharage bitatu cyanke bibiri dedimi n'ibiharage na dedimi ya semure n'icupa rimwe ry'amakoto kubera ntajya amamesa kubera igitigo urumva cyo bibazana na zoma bizomaze kwa kwezi kose bishobora kumaze kwa kwezi none ganimba afite ka kaboko nimba nagenda aza guca ingero cyangwa ngo ndabe umuntu nkorera nk'akazi nk'ubu ngo aza arampemba nk'izo demiri cyangwa iyo misensa ku parjuru umva ne abandi bafite nk'umuryango munini urumva difate ngo karoje nka jewe nk'aba bandi bafite imiryango myinshi ni babandi bacha bagenda mu mirima yabo kaza kurandagura ya myumbati bagufatara ya myumbati igacaba induru uburebi haragerayo kwa cyabazanamo n'abapolisi na chef wa mungine wo ngaha ai bagacaza kubategera hariya bagusanze n'abagusanga na kumba turi kurahekenya konyine warayinzara bagasanga urwa hekenya kumba tari kamagumusa mu kuboko uri kwa gahekenya bacha bagufata no kumuriko no kureta amajoro bagugiye kureta amajoro cyangwa kugitaye yose mbaro n'abakuru yitaye yose uri nka Taigangi none mu kwezi kuzuzo cyusumishye
nubwo abaturage bo bakongomani bavuga yuko imirima yabo yibwa n'izi impunzi zibi mu Rongwe hari n'impunzi nazo zivuga yuko zibwa imyaka yabo y'imboga n'abaturage bo bakongomani Uyu ni Patrice Rugaragaza kwaho yavuye gusarura ibishimbo mu murima uri munsi y'inkambi ya Murongwe
rusangi nk'abari bafise hitomati barivye amashu barivye ariko abasuma sukuvuga ko ari ibintu byo kuvuga ko ari ibintu byibwe n'umugwi oya n'umusuma umwe ku giti cyiwe
iki kibazo cy'ubujura bw'imyaka bugaragara mu mirimo y'abaturage b'abakongomani batuye mu Rongwe kiza cyiyongera ku makimbirana abakongomani bagirana n'impunzi zo zagiye gutasha no gutwika amakara mu mashyamba yabo
ubudufashe badushika ngaha kuri jewe nda arakwiriye amezi umunani babahaye inkwi umunsi umwe tarenga wezi iyo saha uwo mubyeyi uwo mwana udaciye amakara aza guca ibitege yagenda nabo ni kwa kundi guki ku nguvu nao arabakubitwa harabiruka harabo bazatse aho urumba bicanze abakongomani abajya aba police bakamakara amukaja mugasho harabo batsiki harubwo batse ayo makara harabo batse amaze kumaka makara ni kuja mugasho gacibwa mande 2200 nayo ni yataye nubundi yo gukwezi usanga rya 2200 none mu mezi abiri bamaze kwakwa amafaranga umba udocyusuma gutegeza kujya kuba nyene
mu gwego gukemura ubu bujura bugenda bugaragara mu mirimo y'abaturage b'abakongomani b'imurongwe impunzi zo muri iyi nkambi zisaba ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi PAM hamwe na ASER kuzajya bibahera ibiribwa ku gihe ndetse no kongera amafaranga izi mpunzi zihabwa kuko ari make ugereranyije n'ubugi bikiro byifashe ku masoko. Vedaste Ngabo kubwijwe rya America imurongo yo mu ntara kivu ya majepfo.
Vedaste Ngabo arakenewe nino kuri wedi uce dusozera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi nshuti bakunze Mike mu ratwumviza mwakenuye yakoze Macbill ya Bero yegeranije amajwi hamwe na Engineer Nation yatwaje muhinga bw'ivyuma na Jodiane na hazi twari kumwe tuzongera ejo nkaho twahereye muze kuba hagufi ya radio yanyu saa 10 muri isanga saa 12 tubatumiriye amakuru avugwa mu karere samaya n'iminota 30 naho amakuru azo bagezeho ku isi ariko cyane cyane tuzakwibanda muri Afrika ku izina rya bagenzi banje bose tubifurize indwi nziza. You know that I'm a biggie man.